Ni inyandiko y'ibirego y'ubugira gatatu kuwahoze ari Perezida Donald Trump, ariko kuri iyi nshuro araregwa kugerageza kuburizamo gutsindwa kwe mu matora ya 2020. Umuhate abashinjacyaha bavuga ko watije umurindi benshi mu barwanashyaka be mu kugaba igitero ku ngoro y'inteko nshingamategeko ya Amerika, US Capitol, ku itariki ya 6/2/2021. Jack Smith ni umushinjacyaha wihariye wa Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika.
The attack on our nation's capital.
Igitero cy'ya gatandatu z'ukwa mbere mu 2021 kuri capital y'igihugu cyacu cyari igitero kitari bwakabeho ku cyicaro cya demokarasi ya Amerika. Birasobanurwa mu nyandiko y'ibirego. Cyakongejwe n'ibinyoma, ibinyoma byakwirakwijwe n'uregwa.
Trump aragezwa mu rukiko rw'i Washington kuri uyu wa kane, aho inteko y'abagenzacyaha b'abaturage ba Amerika yarezwe uwahoze ari perezida nka kimwe mu byavuye mu iperereza rya Minisiteri y'Ubutabera. Inyandiko y'ibirego ikubiyemo ibyaha bine irashinja Trump ubugambanyi mu guhonyora uburenganzira bw'Abanyamerika bwo gutora, ubugambanyi mu kuriganya leta, kubangamira igikorwa cyemewe n'amategeko no gucura umugambi wo gutambamira igikorwa cyemewe n'amategeko. Bwana Merrick Garland, minisitiri w'ubutabera wa Amerika, ati:
Mr. Smith and his team.
Bwana Smith n'itsinda rye rigizwe n'abakozi b'uburambe kandi bugendera ku mahame, ndetse n'abashinjacyaha barimo gukurikiza ibimenyetso n'itegeko aho bagana hose.
Bwana Trump ubuza ku mwanya w'imbere mu hatanira guhagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2024, yasohoye itangazo aho yari mu bikorwa byo kwiyamamaza yita ibi birego itotezwa rimukorerwa yasanishije n'iryakorwaga n'Ubudage bw'Abanazi ndetse n'icyahoze ari ubumwe bw'Abasoviyeti. Bwana Rudy Giuliani yahoze ari umwunganizi mu mategeko wa Donald Trump.
What they did here is an
ibyo bakoze hano ni amahano azahora yibukwa mu mateka nka rimwe mu ihonyorwa rikabije ry'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza ryigeze kubaho.
Icyakora umwe mu basesenguzi yavuze ko ibyo Trump aregwa bishingiye ku bikorwa bye byo gushishikariza abayoboke be gutera Capitol. Onicho Rebeda, umwarimu w'isomo ry'amategeko kuri kaminuza ya Fordham.
We have the First Amendment.
Mu ngingo ya mbere y'itegeko nshinga dufite uburenganzira bwo kuvuga bugomba kurindwa, ndetse by'umwihariko imvugo za politiki zihabwa urwego ruri hejuru rw'uburinzi. Ariko inyandiko y'ibirego iragaragaza ko Trump atarimo abeshya gusa ku buriganya mu matora, ahubwo yakoresheje ibyo binyoma mu kugerageza gutesha agaciro ugushaka kw'abaturage no kuburizamo ibyavuye mu matora yemewe n'amategeko.
Abadepite bakoze mu kanama k'inteko gashinzwe gukora amaperereza ku ruhare rwa Trump mu byabaye ku itariki ya 6/2/2021, bavuze ko urubanza ruboneye ruzerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje kugendera ku mategeko. Kandi bamwe mu Banyamerika batora bavuga ko ibirego bije impitagihe. Abo ni nka Jordan Taylor, umuturage wo mu mujyi wa New York.
Nibwira ko ari urukozasoni ku gihugu. Uriya ni uwahoze ari perezida, yarezwe ibijyanye n'uburiganya mu matora biteye isoni rwose, sibyo?
Trump yashinje abashinjacyaha kumusohorera ibirego bagamije kurangaza rubanda ngo rutita ku bibazo byo guhonyora amategeko bivugwa kuri Hunter Biden, umuhungu wo byitezwe ko bazahangana mu matora y'umwaka utaha wa 2024 ariwe perezida Joe Biden. Hagataho Trump kandi yasohorewe izindi nyandiko z'ibirego zidafite aho zihuriye n'iyi muri Leta ya New York na Florida, aho mu byaregwa harimo no gufata nabi inyandiko z'amabanga ya Leta ndetse n'uburiganya mu kwiyamamaza, kandi ashobora kuregwa ibindi birego bijyanye n'uburiganya mu matora ya 2020 muri Leta ya Georgia.